Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Noheri nziza ntutse bakunzi baradije ujya Amerika isamya na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joy Diane na hazwingiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara 10 wa kabiri kiza gushimikira ahanini ku munsi mukuru wa Noheri uri kurahimbazwa ijya nino wanyu mu ntara kuri mwebwe mutwumva rero muri mu Rwanda muyumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 turi kandi no kwezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu twongere twifurize ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndayifurize Noheri nziza ndanabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara 10 munsi duhera mu gihugu cy'u Rwanda umugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu bamubwiye ko biyumva barashima Imana ko yabazigamye yamara bakababazwa nuko Noheri baririye mu buhungiro zigiye kubabana nyinshi
Iminsi mikuru irangiza umwaka impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zibona ugutandukanye zimwe zirashima Imana nk'uyu kwigiye cyane Noheri no kurangiza umwaka kigeze bakiri bazima naho bakiri mu buhungiro
numva njyohewe cyane kubera yuko iyo umwaka uheze uri muzima inshuti n'abagenzi bakomeye abavukanye bawe atangorane nyinshi wahuye nazo uravuga ati Imana ishimwe uyu mwaka wundi ugiye gutangura uzonsige nk'ukundi wasitse kindi nka twebwe tuba twarahunze uko tuba tubona uwo mwaka utubera munini kubera ubuzima tuba tubayemo tukifuza yuko uwundi mwaka ngira ngo byoshika hamima ikabandanya ihezagira uko yari yabikoze
abandi ndabo nk'uyu ku munsi w'ivuka ry'umucunguzi w'abakirisu babona ko bari mu buzima nk'ubwo umucunguzi Yesu Kristo yaciyemwo igihe yahungishwa n'ababyeyi biwe Bikira Maria hame na Yozefu
inyenyeri yarebo y'abamajusi imurikire n'impunzi zose ndaremesheje impunzi nti rema ntimwihebure kuko amagoga turimwo na Yesu Kristo yarayabayemwo nyuma yo kuvukira mu bworo ntangere yarongera arahungira mu misi ku ngoma ya Herodi ikinezere kinatanga n'inguvu yarahungutse kandi ingoma yiwe ntiyigeze ihera ni ibihe byose mu gihe ya Herodi yasenyutse ikagenda amazira yongo nosozera ntera kamo mwebwe abanyumva ko mwasabikanya bike mwashobora kuronka kuva na kera narindi abarundi bararira umuderenganya akajumbo baragasemuriranira akagori bakagahererekanya n'ubu rero nimugire gutyo akanyamuneza kumukiza tuvukiye nicyo kigungane tugasabikanye igisabisho canje no kwezi Kristo wenyene yo tuje imbere aduteturure turazi ko atakimunanira umwaka tuzowuhimbaze turi kumwe n'abacu mu byacu
yamara abandi nabo nk'uyu musore akiri muto bibuka uwo mwaka kuba baye muremure kubera kuba kure y'igihugu n'imiryango yabo ate kubona uwundi mwaka urangiye ndi ngaha sindabyakiriye neza na gato
ni ibintu nakiriye nabi kuko burya umwaka iyo ugiye gutangura uwitegamo ibintu byinshi cyane umwaka wa 2018 urangiye gucyoye na niteze kuzava dutaha kuko twari twiteze yuko azoba impinduka mu gihugu cyacu akaza amahoro n'umutekano guca amahoro n'umutekano amaze kuboneka tukabona gutaha ariko nako siko byagenze uwo mwaka urarangiye turi mu buhungiro nyine bwa buzima ni bwa bundi nyine ibibazo tubonera mu buhungiro ni byinshi gukumbura imiryango kuba kuri igihugu cy'amavukiro abenshi barifuza kuja gukora ubuzima mu gihugu cy'iwabo nta kundi tubizi ariko iyo kuri mwaka tugeze aho dutahuka
uyu nawe ategeye nahunga nari nzi ko nzomara umwanya urumbe rumara none ramandiriye mu buhungiro ubunani bwinshi icizere ni gito cyo gutahuka kuko n'ibiganiro bihuza abarundi ataco birashikako
imyaka iratubanye myinshi twaje duhunze twibaza yuko ari ibintu by'akanya gato tuza twibaza ko bibaye igihe kinini ari umwaka tuguma tutugiye indi ubu tugeze ku ya kane turi mu buhungiro ibiganiro nyine vyarusha bisa n'ivyapfuye espoir y'ubutaha isigaye ari nkeye cyane kumurengera no guhindura ingendo uyu mwaka tugiyemo wa 2019 tubera umwaka wo kwiyunga turasabye imana yo y'abarundi nde ko mwaka ukurikira bonane 2019 tuje mu 2020 tutoyirira mu muhungiro
uwo twavuganye ari mu ikambi y'impunzi imahama wewe ashima ingene imana yabazigamye hanyuma ikabahindurira n'ibifungurwa bahabwa
ashima cyane cyane imana yatatuse mu ijuru kuba ndangije undi mwaka ugira gatatu ndi mu buhungiro ikazigama impunzi ikazigama umuryango wanjye kumva ko nta bibazo bihambaye twagize nk'abarundi mu nkambi nubwo nako ndabavugira twagize imigisha badukora ku ntete baduha amafaranga icyo ni ikintu kabisa umuntu yashimye muno mwaka amakindi ni uko umwaka tugiye gutangura tuwiragije imana imana izigame impunzi izigame bavukanyi izigame imiryango yacu izigame igihugu tuye caduhaye indaro kandi imana umwaka nyine itore inyishu ikibazo cy'igihugu cyacu cy'u Burundi turatinya watewe turifuza ko imana yoca inzira turataha amahoro
uyu mukenyezi nawe ahumuye afite icyo yifuriza abarundi bose baba abari mu gihugu n'abahunze
icyo ni ukwifuriza abarundi sinotandukanye ngo nabahunze n'abatahunze reka dufate abarundi bose yuko igihugu cyacu kironka amahoro gisubira mu bumwe abahunze bagasubira agataha mu zabo tugasubira tukaronka intaye mu makungu tugatera imbere umuntu wese akabona gushyira akizana mu butungane
abashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika mu ikambi y'impunzi ya Mahama bararamutsa imiryango yabo basize mu Burundi bakayifuriza Noel nziza hamwe n'umwaka mwiza
nshaka gutasha mwene wacu yitwa Miburo riho Kadia nshaka gutasha uyundi yitwa Habayimana Pasikazia bari muri komini Marangara abandi nabo bari muri komini Kirundo ni mwene wacu bitwa Ndereyimana mukuru wanje n'umugabo wiwe nyene bitwa Gerevazi bose nkifuza kubatasha
ndabatahije
ni w'ingabire Peraji
ntahije mwene wacu yitwa niyo kwitegurwa Ruska bebe
ari hehe
mu Burundi
ndamutahije
Uwineza Pasiyase
Pasiyase
abo kwa Honorine hamwe nawo kwa Muhimpundu murakoze bari hariya mu Burundi
ni
samuhora cyeye Virginia nkaba ntaje papa yitwa Seruzuba bamutaza Seruzuba ari ruvuga uwundi mama Kimaye Zuperasiya mukuru wanje w'Imana musaza wanje nifuze muhora cyeye Virginia
natahije mushikanje ari mu Bujumbura atashye abamasenge ubu batahije n'Imana izanye no kari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda
reka natwe twifurize abariko baratwumviriza Noel nziza Pierre Clavier ni nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
reka natwe twifurize Noel nziza Pierre Clavier ni nkuru adushikirije iyo nkuru tukemera ko mu mpera z'ikiganiro tuza kongera kubaha akaryo ku kwifurizanya Noel nziza ariko imbere yaho duhakanye mgenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura mu kiganiro c'abanyedini mumenyereye ko mukurikirana misi yose ya kabiri uno musi tubandanye igice ca kabiri cico mwakurikiranye mu ndwi iheze kwijanye n'umunsi mukuru wa Père Noël uhimbazwa ku misi mikuru ya Noël amakenga ku bavyeyi no muri Ekleziya Katolika ko uyo munsi zo hava utwara kanovera ka Noël ni yose Diane Ndonse atangure atubwira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo
Edouard ndi ku masabo murongoye ishiramo ry'abavyeyi barereye mu mashure yo mu Burundi mukaba muri n'umunyamabanga mu biro shingwa bikogwa muri Afrika turabaramukije
mwamese neza
Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru vya Episcopi Katolika biraba Indero mu Burundi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na shewe ndaramukije n'abatumire n'abatwumviriza bose
yego turi kumwe kandi n'umupfasoni Christine Nuni umuyobozi w'ishure shingiro ry'amashure y'intango hamwe n'amashure y'abimenyereza ku ishure Cherubin ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na jewe
turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika Patiri Artide umunsi mukuru Père Noël abawushizeho bari bafite intumbero kugira ngo ibidandazwa bisohoke cyane none ngaha mu Burundi hari ico wisheho ubandanije mu biravyo hari ico wonona
ndafise ubwoba bw'uko ibintu biza tuvanye mu mahanga kenshi bishitse ngayo wacu turabikora tukigana mugabo tutabona neza iyo bizotera bitujana kuko ibihugu bahimbazamwo Père Noël cyane uyu munsi uwo muntu bita Père Noël yarasubiriye cyane Kristo no kuvuga ko ababihimbaza baramaze kwibagira by'ukuri n'isiguro uyu munsi mukuru wa Noël ndavise ubwoba rero yuko buke buke uwo Père Noël n'umwana atahana avuga ati Père Noël yampaye kado tuzohava dusanga yadusubije inyuma mu bijanye n'ukwemera yadusubije inyuma no kunsiguro duha by'ukuri umunsi mukuru wa Noël ico ni cyambere igira kabiri aho hambere turi ko turahimbaza umunsi mukuru wa Noël abavyeyi baraha udukado cyangwa utuntu baza gushikanira ico twita akana Yesu hanyuma ibyo bintu byose babyegeranije nibyo byaheza bikagenda gufasha abana babakene twakuze batwigisha yuko muri ico gihe umwana ahubwo ari watanga kado yahawe n'abavyeyi maze iyo kado yahaye akana Yesu ikagaruka kugirira kamaro abandi bana uburo murumva umwana aciye akurira mu bundi bw'ubwo bw'uko ari waronka murumva rero bukebuke ibura yavyaramaze gushika niko bimeze
niko bisanzwe nino mengo no mujyango kuri Noel hariho cyita sapin de Noel cyuba kwa munzu abavyeyi bagashyiramo amakado ngo bushimwe umwana gaca nzinduka mu gatondo nyene abona ko Père Noël yaciye munzu
siguro uyu munsi mukuru wa Noel ni yatibizwa kubiyo ubundi munsi mukuru wa Noel ni jambo wa data yigize umuntu akaza kubana natwe mu bworo bwacu akana Yesu niko gashikanirwa
mwe muvuga muti ibintu bihinduka ahubwa abana bigishwe ko bazanira
niko vyahora kera none uwo munsi ufise anniversaire abarinde ni Yesu Kristo niwe ategereza gushikanirwa makado hanyuma makado agaheza icyo bamwe yakoresha ni cya kindi yaje kwifatanya n'abantu bato bato n'aboro bigaheza bikagenda gufasha abana batishoboye aboro ibyo bintu bya papa nawe byinjiye cyane tuzosanga tugeze cyo kimwe n'ibindi bihugu by'i Buraya cyo muri Amerika uwo munsi mukuru bawibagiye ugasanga bawusubirije ja Papa Noheli
muramba barira siko jewe ndavyumva ku munsi mukuru wa Noheli mu migenzo ya kera n'imiryango itishoboye yaragerageza no munsi mukuru w'abana baragerageza bakagurira umwana gahuzu keza bakamujana mu misa hanyuma bakamuha icanywa n'imbari akayoga kugogwa canke impeke kinyobwa bafata twebwe rero n'uwo munsi twebwe kwishure tuba tugomba kuyiginana n'abarigwa bacu ukuri ako kaganuka abavyeyi barungitse kwishure turacikisha kw'akantu nk'ubu ari agakarato k'amasabuni aragafuko k'ibiharage ibiro nka 50 by'ibiharage hari ibiro nka 50 by'umuceri twama twabitegekanije uwo munsi bagaca babiterura bakabijana nk'ahantu mwirerero aho tuja gufasha ibindi bibondo
yego Edouard ndikumasaba patira avuga Père Noël uko aza gutera kuzazanirwa mu bijanye n'umuco mwiza w'abakirisu wo gutanga kurusha guhabwa mwebwe nk'abavyeyi mubifata gute umwumvirije uko aba barongoye ishure no mukwemera uko babivuga
jamiri utangurira ko no guhumuriza cyane patiri nikumuhumuriza ko atacononekara kuri ibyo bintu ahubwo harimo ibintu abapatiri bari kubaribagira kwigisha gutanga karorero kuvuga icyo Imana yabatumye kuza kwigisha abantu nibabijemwo bigisha ahubwo ngene abantu botanga umunsi mukuru wa Noel akana Noel barondera amajambo materme ya kuproprie yacu y'Uburundi tube hamwe gukora urukundo kwemerana no gushyira hamwe haba harimo umuhutu n'umututsi n'umuganwa ujya mwana ari mu ishuri ntibatora ngo urya ari mu muryango ntushake n'iki n'iki biradufasha ahubwo ko twegerana tugakundana tukajya hamwe tugasangira rero byigisha ahubwo byigisha rwose Père Noël n'Imana nikarya kana Yesu abana bavuze kwibukira ko kuko ntababonye Yesu muri twese mugabo yarabayeho kwebayeho rero byigisha inyawe mu mashuri byigisha mu bantu babimenye babikunde baje hamwe biyorganize kugira ngo bashobore gutanga ikintu kiboneka kandi namwe muri mwe nyine kuko namufatiye namwe mu rafise uburyo duhari dutanga uburyo n'abapadre n'abakirisitu benshi baratanga uburyo kajya kantu batanze manyura ko gatoye mugashyire muri ako ka Père Noël kugira ngo Père Noël nyine iryohe turyohewe twese tubone ko turi ko turaje ay'Imana Ivimana ya tuli meye, eganichi ya watu mekuigi, ya kani natuwe tuzo kuigisha, natuwe tuligisha nubu, mga ulero, hali hawali mbele ya achu ni mwebke.
Eko, mutipeo noele mwebke mvuga muti, ahuko nareke kuguma mashuri ya wikolo, tukwa mkusajiru mashuri ya reta.
Eko, chanya hosi. Hose, naje mu mashuri yose, naje mu banyagihugu kugira ngo bahure n'abana, abana babo baryohigwe banetse.
No kumutumba no kumutumba.
Kumutumba bigishe amahoro, bigishe kubana neza, bigishe gusangira, bigishe utwo dukeye baba afise. Ibyo bintu n'ibintu bizoheza bikadufasha mu kumvikanisha abantu no gukunganisha abantu nuko abantu tubahamo.
Ndashobora kugisha ndabivuze ko ikindi bohe nuko uyu yaserukiye bavyeyi hari imico myiza duhurira akavuze ko twokwigisha kandi ari umuco mwiza wa Noheli n'umuco w'ugusabikanya. Icyo rero si ukucigisha gusa no kugishyira mu ngiro. Mugabo ko mu gusabikanya dutanga akarero kuri Père Noël atabayeho kuko ntiyabayeho. Ni kintu bivuga imaginaire. Ni kintu uwo kubwira uti mu byo narondiye n'ibyo nasomye uwo muntu witwa Père Noël ntiyabayeho mu buzima bw'isi. Nicyo gituma ntidushobora gufatira ku muntu atabayeho ngo bari we dukwiragiza twigisha.
Hariho wabayeho.
Ngo aye hariho wabayeho. Aho rero murumva yuko duheje kutahuza na gatoya.
Mwe mutinya yuko Père Noël hapa asumba
uwo wabayeho. Erega mu bihugu by'Iburayi niko byabaye. Hari ikintu mugomba kuzana kitari cyiza na gatoya. Ntidushobora kwigisha Père Noël na gatoya twebwe aba sacerdote ba Kristo ikintu kitabayeho.
Ariko pati bavuze bati Père Noël aje kwiwe Yesu Kristo na urumva baramunzi. Hama Père Noël ni watazwi atahubgana na wamenyekana
kugira mumenye ko Yesu Kristo atazwi muze mugende mubaze abo bana rutwa na rutoyi muti himirije Noheli muboneki. Harimo azokubwira Yesu Kristo, harimo azokubwira kana Yesu, aho amaze kumenya Père Noël ni bazokubwira. None mwumva uwo muntu yitwa Yesu Kristo. Ubwo rero nibwo bwo bafise kandi umuntu wese azishingiro ry'ukwemera yatiza kugira ayo makenga cyo kimenaje.
Ego ngiye nk'abavugira ababyeyi twumvise mu kintu kijanye n'urudandazwa cyane. Mwebwe nta kintu mumva yuko washaka kuba harimo n'icyo gusesaguza ababyeyi. Niba harimo uko guzisha amafaranga hamwe bagasangira, kunweri bagase bagasangira, nta kugwiza iminsi mikuru ngo cyane naryisanzwe ari myinshi hano mu gihugu. Icyo biba bije kungura.
Njyewe nimbe ko atakugwiza iminsi mikuru kuri mwo cyane cyane ko abantu babigira kuko babishatse kandi bakabigira kubera ukuryoherwa kunezereza umwana mugandi shobora kunezereza umwana mu kintu udafise. Nicyo gituma nakubwiye nti birafise amashuri birimwo n'andi mashuri menshi bitarimwo kandi menshi ngajujumbura.
Yego, reka tubaze umupfasoni Christine tugaruke kuri icyo kibazo. Bati birashobora gutuma ubukristo bugabanuka harimo n'ibyo bijanye n'urudandazwa yati ibyo bavyiza ahubwo Père Noël akwiwe hose patira atahubwo Père Noël nahari agabanuke. Mwebwe mwumva mwofata ikibanzi kihe muri ivyo bibiri?
Twebwe twofata ko Père Noël muri ayo mashuri y'abantu y'abana bakitangura ko twomugumizaho nakaryo ko kwicarana n'ababana nakaryo ko gusangira ukamenya mu mezi atatu icyo bamaze kunguka muri ko murasangira kantu kandi wa mutegekanirije agakado. Kandi navuze ko ari ako gukebura umwana ko iminsi yose yo kwama yitunganije mu gukora neza ku ishuri, mu kugamburukira ababyeyi, mu kudasinda n'abandi. Reka Yesu ntitumwigiza kure, turazi ko umukiza ari hafi yimirije.
Patira avuga ati mbega abana mubegereje uwo Yesu Kristo, bavuga ati niwe yabayeho kuruta uwo Père Noël, mugasangira kuri uyo mubabwira uyo bati ntibyofasha kuruta.
Yego byofasha kuva igihe kininiya aha mu Burundi amakarandiriye ingena yategekanya ubiruhuko bya Noel, iminsi yose Noel yaza abana bari mu buruhuko. Urumva na kanya ko kwigina uwo munsi mukuru w'ivuka rya Yezu mukiri ku ishure, ababyeyi nabo bazoronka akanya ko kugira umunsi mukuru n'abana babo muhira mu nzu.
Yego pati muranyuzwe.
Eka sinanyuzwe n'unyugwa gute. Erega ingene babihuza nuko bo nyene bagaruka nkubanyije kuvuga Madame Christine ati nakanya ko guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ku ishure. None mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ku ishure navuze nti uwo Père Noël mu bitabo vyiranda mubabuye umuzo wa Yesu Kristo abamuvuze mu byo dusoma mu byo twemera nta kibanza afiseyo. Nicyo gituma mvuga nti uwo pera Noel bwa mbere ntiyabayeho nta jambo yasize bafatirako bashobora kubwira abana uriko bigiwa kira ukintu imaginaire mu kifaransa bavuga ngo se construire sur amite construire sur amite navyo si vyiza cyane naho uri kuha indero abana bizohugura rero ingenzo zo musigira kwa kana Yezu gafise kibanza mu gihe ko katacho kamuhaye ariko le père Noel yamuhaye ikintu gifatika kandi cyoco baba bamaze no kugirushanya akagikorako iriga barakora ko nyine bakabona ko ari ikintu cy'ikigabo gihambaye ikintu cy'ibyanwa ikintu nyine giteye ubwoba mugacubahise akigumya mu mutima kandi barabikurana
yego mbuga mu rudandazwa birafite ico ngira
bibita mu rudandazwa rero nababwiye ko ubu la marque Père Noël ari ko rudandazwa rwa mbere rutunze ku isi
rero ni kuvuga yuko nungahaye natwe kugira ngo urudandazwa rushobore gutera imbere cyane ngira Père Noël nawe nyine yogumaho
ugasanga urudandazwa rutsa rudutuma dusubira inyuma mu kwemera ubwo rudandazwa sindabize kuko bari kwiza
mvuga nti barakwiye kwigisha patiri ndi muntu jewe umukristo mwiza arigisha
yego
arigisha ijambo ry'Imana arigisha nge na twotera imbere
majambo make muti abasaseridoti bakora akazi kabo ko kwigisha Yesu Kristo namwe
twese tufashe
namwe bya Père Noël mukomeze
duhongere dukomeze tuvuga tuti urya si Imana mugabo n'umuntu twakoresheje kugira ngo azane ibintu Imana yaduhaye
njewe nahavuze ibintu byo kwigisha nari nakivuze mugareka ndagisubiremwo sinubwo bafise novuga ko ari amakenga kandi ayo makenga yose ntashe ahavuye kuko iyo tuvuze kwigisha twebwe mu byo twemera ntidupfa kwigisha turafise ibyo dufatira ko mu kwigisha turafise inkuru nziza turafise abantu babayeho abiranda mbere mwashaka mu byo nasomye no babwira ko uwo mwita Père Noël mu bihugu bimwe bimwe yamutse ava ku mwiranda bahimbaza yitwa Saint Nicolas ama rero uwo Saint Nicolas muri bantu bakimuvuga basiye bavuga Père Noël mu gihe yabavuga Saint Nicolas vya bibereye kuko Saint Nicolas yarabayeho aratanga akarero keza naho muri Amerika nyene uko Amerika murazi ko ari kontina gisiza caje nyuma y'ibindi cato nyuma y'ibindi n'abanyabura yabagiye yo bajanye yo uhita Saint Nicolas mu nyuma barabihindagura murumva yuko aha hose tuguma tukaruka kuri cha kindi cuko tugomba kwigisha twigishe ku bintu bifadika dufatiye ku majambo dufatiye ku bantu babayeho dufatiye ku bantu babaye abahizi le euro muri ico gihe niho ivyo wigisha bafite ico bita le contenu kubijanye na Père Noël rero ni kintu giteye ubwoba c'est très dangereux kwigisha udafise le contenu et les références tivyo uwo muntu le modèle uwo muntu azanira abana ni yihe kuko iyo modèle ntibaho
ego reka tubashimire ku ntererano yanyu Patiri Artide Ngabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika bijejwe inyigisho bijejwe indero mu Burundi turabakengurukiye ku ino ntererano
na jewe ndabakengurukiye kuba mwantumiye
ego mfasa ni Christine Nuni nibutse ko muri umuyobozi urere sheriba turabakengurukiye namwebwe
ndabakengurukiye na jewe ko mwantumiye
dushimire namwebwe mushinga ntahe Edouard ndi ku masabo murongo ishira hamwe ry'abavyeyi barere mu mashure ya hano mu Burundi mukaba musanzwe muri n'umunyamabanga kandi mu biro shingwa bikogwa muri Afrika turabakengurukiye namwebwe
murakoze cyane nje ndabakengurukiye
namwebwe mwese mariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika Diane Ndonse nenda kiremesheje ndabakengurukiye
nuko rero arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse kuri ico kiganiro yadutunganirije nabo bari kumwe ubu natwe rero tubahe akanya twe twabemereye ko tuza kongera guha akajyo mwe muri ko muratwumva muri hijya no hino gira ngo mushobore gutasha abanyu mwanya ni gwanyu akaririmbo ni hari joro tukibaza ko aho muri mumerewe neza kuri no munsi mukuru wa Noel muri ko murahimbaza neza ha makambi makati atandukanye umwanya rero ni gwanyu ntuti bakunzi kugira ngo mushobore kwifuriza Noheli nziza abo mufise ku mutima wambere dufise akaba ari Kwizera Prosper. Kwizera Prosper ikaze ku ijuru ry'Amerika na Noheli nziza.
Yego tuyisangire.
Uherereye ga Prosper?
Ubujumbura mu Burundi.
Ubujumbura ga Prosper, none washaka kwifuriza Noheli nziza nde?
Ndashaka kwifuriza Noheli nziza abagiye banje ndafite hariya rugo Ingozi. Mama na papa. Hamwe n'abanyeshuri biganye kwibise yibuye. Abana hije n'abana bamusuwa nibuye. So. Oti. Dani. Hamwe na mwebwe mufaranga ku radio ibiga Amerika.
Urakoze cyane Prosper, ugiye Noheli nziza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Yego tisangire, murakoze namwe
kunyakura. Yego. Ijo ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ino munsi wa kabiri tubahakanya ko kwifurizanya Noheli nziza. Turafise kandi na Fabien Byukusenge ku yundi murongo wa telefone. Fabien ikaze. Uherereye he Fabien?
Uherereye mu karere ka Ngoma.
Mu karere ka Ngoma. Noheli ngaho biriko biragenda gute?
Noheli imeze neza anga sibye ko ina mu Rwanda henshi habaye ikibazo mu modoka yagiyabura ku bantu, abantu bavuze mu modoka batwara cyane ariko nawe ntabwo bishabaye nyine
babura abantu babatwara mu modoka kubera iki? Ni ibiciro byadugije cyane,
imodoka zabaye nkeya kurusha abagenzi.
Nuko rero aha mugashaka kwifuriza Noheli bande uno munsi?
Noheli ndayifuriza umuryango wanjye wose.
Duza ijo ariko duzi ijo gato.
Ego.
Umuryango
wanjye wose harimo Claude Wizeye uherereye Uganda. Arimo Bosco Semoro turi kumwe hano. Arimo mama wanjye. Arimo Jardina. Arimo Wingene Egitia. Arimo Feretina. N'abandi bose n'abanyarwanda bose muri rusange, East Africa yose nifurije Noheli nziza no kugira umwaka mushya muhire wa 2019.
Urakoze cyane rwose, nawugira umunsi mwiza wa Noheli aho mu Rwanda.
Urakoze ariko nyine ari ikibazo twari dufite kare, ntabwo twumvaga ijwi ry'Amerika neza, mwagerageza kudukemura icyo kibazo.
Bariko barabyiga akabaza aho gaherereye, hama rero nikaturega umuti muzovyumva no ku maradiyo yanyu ariko bariko bayikurikiranira hagufi.
Urakoze cyane rwose, mujye mutuvugisha hano turabakunda cyane.
Urakoze, urakoze cyane rwose. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nkaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi wa kabiri. Imbere yo guhana agahindukira nshuti bakunzi bacu, tubifurize Noheli nziza kandi twongera turatumira mu biganiro dufise masaha ari imbere. Nkanje Diane na Hazi twari kumwe muri iwanyu mu ntara, turaza kongera kubana muri isanga aho tubongera kanya kugira ngo muze kubandanya mutasha abanyu. Mwakoze kutwumviriza bakoze amenyesha makuru bacu aho weherereye, bagize icyo batira kugira ngo iwanyu mu ntara ino munsi ishoboke. Ku izina rya bagenzi banje nga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubifurize rero Noheli nziza, haba ku banyamakuru bacu bari ahatandukanye mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Mwakoze, nitwibagiye n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nadine Nahazwe yakoze ejo ni Mukankusi hamwe na Makbili ya Bero adufashije muhinga bw'ivyuma, mubandanye kuroranirwa.